Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye yugurura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 12 ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2019. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru: Leta ya Tanzania irizeza Abarundi b'impunzi ko batazatahurwa ku ngufu.
Gutaha ku ngufu ariko ubyumvisemo gutaha wese azabifashwamo kugira ngo ashobore gutaha.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Nduta. Naho mu Rwanda, Kigali Arena yaratashywe ku mugaragaro. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari na siporo. Chuti zacu nk'uko mubizi, amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriye kandi murayagezweho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Tanzania bari mu kigandaro cy'abantu 69 bishwe n'umuriro wadutse bariko baravoma igitoro ku kamyo yatembagaye ku munsi wa gatandatu i Morogoro mu burengero bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam. Preda John Magufuli wa Tanzania yategetse kwico kigandaro kibandanye gushika kuri uyu wa mbere. Yasurukiwe ku maziko n'umushikiranganji wa mbere Kasime Majaliwa, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu. Majaliwa yatangaje ko komisiyo idasanzwe igiye gushingwa kugira itohoze neza icyatumye iryo sanganya riba. Isanganya nk'iryo ryarabaye muri Nigeria mu kwezi guheze, aho abantu 45 bapfuye abandi 100 barakomereka hagati muri ico gihugu igikamyo nk'iyo yari itwaye igitoro yagira isanganya mu nyuma igasha. Abanyagihugu bariko baragerageza kuvoma igitoro bakahasiga ubuzima. Mu kwezi kwa gatanu isanganya nk'iryo ryarabaye kandi no muri Niger hafi y'ikibuga cy'indege ku murwa mukuru Niamey, naho hafuye abantu bashika 80. Amashirahamwe y'Abafaransa y'abagiraneza SOS Mediterrane na Médecins Sans Frontières MSF mu majambo y'imfunyafunyo baratabaye abandi bimukira 81 ku nkengera za Libya ejo ku munsi w'Imana, nk'uko bishikirizwa n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Abo batabawe bagizwe cyane n'Abanyesudani bari bandurutse bava muri Libya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. MSF yashikirije ejo ku Imana ko 4 bya 5 by'abo bashasha batabawe bafise imyaka iri hagati ya 18 na 34. Uku gutabara kubaye mu gihe hakiri ukutumvikana hagati y'Ubutaliyano hamwe n'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya, aho Ubutaliyano bwanse kwemera ko hari ubwato bwabimukira bushika ku nkengera z'amazi yabwo, kiretse ibihugu biri kumwe muri uwo muryango wa Buraya byemeye nabyo gufasha kubakira. Abanyepalestina barenga 10 barakomeretse mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igipolisi cya Isirayeli mu gisagara ciranda i Yerusalemu. Ibyo byabaye jo ku munsi w'Imana, ku munsi wa mbere Eid al-Adha ibaye umunsi mukuru w'Abayisilamu w'ikimazi, aho bahimbaza irangira ry'urugendo rwa Hajj. Mu gihe icyo kibanza cyategerezwa kugarwa ku Bayahudi mu minsi mikuru y'Abayisilamu, Isirayeli yaranse kucugara ku ngenzi z'Abayahudi bitera agashavu Abanyepalestina baca batana mu mitwe n'igipolisi. Icyo kibanza cyeranda ku Bayahudi n'Abayisilamu cyamye kibamwo imigumuko muri kahise, aho abategetsi ba Isirayeli mugabo bashikiriza ko bizeye ko kigiye gutekana muri iyi minsi 3 iyo minsi mikuru y'Abayisilamu igiye kuzomara. muri Siria igisagara ca Raqqa cigeze kuba ari umugwa mukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu kiriko kiragarukana ubuzima buhoro buhoro n'inyuma y'imyaka ishika kuri ibiri cambuwe uwo muhari. Abategetsi ba Raqqa baridogera makungu kwatanguvu ariko arashira mu isanurwa ry'ico gisagara aho bavuga ko ata buryo buhagije bwo kugisanura kugira abahunze batahuke bagira mu gihe atacokorwa vuba mu guteza imbere kandi uburimyi amashuri hamwe n'ibijanye n'amagara y'abantu muri Raqqa. Abategetsi bagabisha kwitera bwo barishobora kongera kuvyuka mbere no mu bindi bice byambuwe uwo muhari. Mu mwaka uheze leta z'umwe za Amerika zaragabanije imiliyoni zishika amajana 230 z'amadolari zigenewe uburaruko bushira ubuseruko bwa Siria. Washington yasabye ibindi bihugu bifatanije kurwanya iterabwoba nka Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kongereza nazo intererano zo gusanura Siria. Igipolisi muri Hong Kong je ku munsi w'Imana cyarateye ivyuka bikoroza amosozi kubari mu myerekano igamije gusaba ko haba demokarasi ni mundwi igira 10. Iyo myerekano iba buri ku mpera y'indwi. Abategetsi b'Ubushinwa bababazwa nuko umushikiranganji w'Ubwongereza jejwe imigenderanire n'andi makungu Dominic Raab yavuganye kuri telefone n'umukuru wa Hong Kong Carrie Lam ku munsi wa gatanu kuri iyo myerekano. Ubushinwa busaba Ubwongereza guhagarika kwivanga mu bibera muri Hong Kong no mu Bushinwa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji w'Ubushinwa bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Kubaye kwezi kugira gatatu amasinzi y'abakora imyerekano yatanguye mu kwezi kwa gatandatu basaba guhagarika itegeko riha uburenganzira leta ya Hong Kong kurungika abakekwa ko ibyaha gucirirwa imanza hanze y'igihugu harimwo no mu gihugu cy'Ubushinwa.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Abarundi b'impunzi muri Tanzania barashima ko batazatahurwa ku ngufu. Babyijejwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe iby'impunzi muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ya Tanzania wasuye inkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu zicumbikiye n'abanyekongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana yasuye inkambi ya Nduta araduye inkuru.
Nkuko twabibwiwe n'uburongozi bw'ikambi ya Nduta, intumbero nyamukuru y'ugo rugendo kwari kwirabira uko igikorwa cy'ibarura ry'impunzi cyakozwe mu ntango y'indwi turangije cyagenze. Muri rusange, Harrison Maseke, umuyobozi mukuru araba ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, yarashimye uko icyo gikorwa cyagenze, aho yagiriye ko yemereye impunzi ko atanumwe azotahukanwa ku nguvu atabyishakiye. Abantu bashaka gutahuka gushaka kwabo nta numwe azotahukanwa ku nguvu, ariko kandi turagabisha abo bose babuza abandi bashaka kwitahira ngo nibiyandikishe. Cyo kimwe n'abiyandikisha ku gushaka kwabo isango ryo gutahukanwa rigeze bagaca binyegeze, baba bakoze ikosa rikomeye cyane kuko ivyo bituma amashirahamwe ajeje kubatahukana yegeranya uburyo bw'ifashanyo bugaheza bukabimfabusa, kandi iyo udatashe burya ububaye intambamyi no ku bandi biyandikishije inyuma zawe. Harrison Mseke yabandanije yemeza ko mu Burundi uko ibintu byari byifashe mu mwaka w'2015 atari ko biri, agasaba impunzi kubaza bari Burundi inshuti n'abagenzi bakibayo kugira ngo bibahe ingufu zo kwiyandikisha guta impunzi zarahawe akanya ko gushikiriza ibibazo bitandukanye bibabakiye ko kubijanye n'inkwi n'umutekano mu ikambi ya Nduta. Ku kibazo kijanye n'inkwi, impunzi barashimye inyishu baronkejwe nk'uko umwe mu mpunzi z'Abarundi bari Nduta vyivugira.
Yavuze n'ibijanye n'ibidukikije, aravuga yuko impunzi zarahohotewe kubona zigaburirwa imyaka ine zigahabwa ivyo kurya, hanyuma ntizihabwe ivyo gucana, ariho abakenyezi bacu n'abigeme birirwa barafata kwa kunguvu mu mashamba bari kurondera inkwi. Yico yavuze yuko agiye kuvugana cyane n'amashirahamwe ajejwe ibyo gufasha impunzi ko bagiye kurondera ukuntu ikibazo cy'inkwi bogisezerera bagakoresha amaziko akoreshwa na gaze hamwe n'ibizuku. twebwe turashima nk'impunzi zinduta twashimye cyane
ku kibazo kijanye n'umutekano udashemeye mu kambi ya nduta impunzi zisabwa gutanga inkuru ku bijanye n'umutekano hakiri kare mu gihe babonye abantu bateye amakenga haba mu ikambi hagati canke mu micungararo yayo naho abarundi bahunze inyuma bakongera bakagaruka gusaba ubuhungiro canke bakaza mu ikambi batiyandikishije Harrison Mseke yabakuri inkoni ku gishitsi kuko bivugwa n'uyu murundi aba mu nkambi ya nduta
abantu benshi bahungutse bakagaruka ndetse n'abavuye mu gihugu batigeze bandikwa muri ase baciye bumva icyo gihugu kiriko kiraba ngo bace baraza ari benshi yabakuri inkoni ku gishitsi arabwira yuko abantu nkabo atabindi fashanyo n'imwe batosera kandi aravuga yuko inyuma y'iri barura abantu basanzwe baba mu ikambi badafise ibyangombwa batemerewe kuba mu ikambi no kuvuga batanditswe muri ase yuko aba bose inyuma ya kino gikorwa cy'urusasuma batoca basubizwa mu Burundi
muri nondwi turangije hari habaye igikorwa cy'ibarura ry'impunzi zose ziba mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania uwiyandikishije baca bamwambika umuringo muranga mu ndwi uca dutangura hazokurikira igikorwa cyo kubambura iyo miringa abazoba batabaruwe bazoca basubizwa mu Burundi ubutarariye kubona abarundi baba mu nkambi ya nduta ataburenganzira bafise bagiye kwirukanwa vyanejereje bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya nduta
twebwe nk'abarundi baba induta hamwe ivyo twabishimye kuko ikambi usanga irimo abantu benshi cyane barenga igitigiri cy'abasanzwe bazwi n'amategeko asanzwe bari arojistre muri HCR yashimikiye cyane yuko abantu dukwiye gutaha ariko ngo nta gutaha ku nguvu ariko ubyiyumvise mwo gutaha wese azobifashwamo kugira ngo ashobore gutaha
Itariki 15 ikogwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi biyandikishije kizobandanya ibiharo dukura mu buyobozi bukuru burabe impunzi mu gihugu cya Tanzania vyerekana ko abarundi barenga gato 70,000 aribo biyandikishije kuzotahukana muri abo 38,000 ivyo biharuro vyemeza ko bamaze gutaha
Fidel d'Antoine Sabimana urakoze nibutsa batwumva ko wari wasuye inkambi ya nduta muri Tanzania Mu Rwanda hashize imyaka 5 inteko y'igihugu y'ururimi n'umuco ishyizeho amabwiriza mashya y'imyandikire y'ikinyarwanda. Ese urwego ruzashyiraho ibihano ku badashaka kuyakurikiza. Mugenzi wacu Asumita Kaboyi araduha ibisobanuro.
Amabwiriza mashya agenga imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda yashyizwe mu mwaka w'2014 n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko aya mabwiriza yaje agamije koroshya imivugire n'imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda bwana nsanze baganwa Modest umuyobozi w'ishami ry'indimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco asobanura ko imyandikire izagabanya ibimenyetso bikoreshwa byandikwa
nko guhuza imyandikire y'iyo n'imivugire y'ijwi ryandikwaga na cana ya cyangwa se na ka tukavuga mu cyerekezo kugice iyo icyerekezo iyo ya mbere twarikana cana ya yakabiri twarikana ka kubiri turitera ibibazo ahubwo ndiyo hame ni hame rijyanye no kuzigama ibimenyetso ni ukuvuga ngo aho ushobora gukoresha ibimenyetso bike hakoresha ibimenyetso bike ariko bivuye ryajwi abantu bamenyereye ihame rindi ni ukuvuga ngo reka duhuze uko tuvuga ikintu tugerageza kucyandika kumwe naho tutakivuga kumwe neza ariko tufate ngo imyandikire mbonera ni ingi nahangaha tuhumvikanye turahumvikanye tuye tuba tucyandika dutyo inshuti kuki twandika na sa na ha kandi twaze na ca
Uru rwego rusaba abanyarwanda by'umwihariko abanyamakuru bo bagira uruhare mu kwigisha abaturage kugira uruhare mu gusobanura imyandikire mishya y'ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ko abanyamakuru bakwiye gufata iya mbere bagakoresha imyandikire mishya bamwe mu banyamakuru bavuganye n'ijwi rya Amerika benshi bavuze ko umurimo wo gusobanura imyandikire mishya y'ikinyarwanda batazawukora kuko nabo batemera iyi myandikire kandi ni defense sinabubariraga numwe mu banyamakuru uvuga ko adashobora kwigisha imyandikire mishya kuko nawe atayemera
iyo umuntu afashe ururimi reka nkoresheje ijambo karutoba atabanje kugisha inama banyiru ururimi ngo nuko ari inteko y'ururimi n'umuco gibye ntabwo tubyumvikanaho icyambere ntabwo uzambira ko niba twandika Kigali tukandika ka ariko tukavuga ngo cyerekezo tukabandika cana ya impamvu ya mbere nuko urugero yo tuvuze reka iyo icyerekezo yo bebe mu byinshi ibyerekezo nuko ngo ikintu kirimo icya cyangwa ka ariko bijya mu bwinshi bikaba bya dukoresha cana ya nukuvuga ngo ayo ni amategeko asobanutse y'imyandikire no mu zindi ndimi hari amategeko rero kuvuga ngo uzanye amabwiriza ahindura imyandikire cyangwa avugurura abantu batanze ibitekerezo bakuretse ko ibitari byo uratsimbaraye ahubwo raje utitangazamo kuri nimudufashe tubafashe iki se kandi bajya kuhindura batarigizwa twitabaza icyakabiri bati ni kugira ngo tworoshye ururimi buri wese arushobore tuzakomeza turworoshye noneho tugere n'igihe twemere ko n'indimi tuzivanga kuko no kuvuga ngo ntabwo ururimi rubereyo koroshywa ayo mabwiriza amashya birakwiriye ko rarike ireka kuvunira amati mu matwi
igitekerezo cy'uyu munyamakuru wagisangiye na mugenzi we niyo mugabo Rike nabo uvuga ko imyandikire mishya izatuma benshi bari basanzwe bazi ikinyarwanda bahura n'ikibazo cyo kubavangira
narareke si ikinyarwanda bagombye kubanza bakayita ko ari inteko nyarwanda yo rurimi n'umuco bikaba ari byo bintu byanditse atari kuvuga ngo korohereza abantu ngo babyitere arike cyangwa gute icyo mbona rero bizangiza mikoranire ya arike n'abanyarwanda muri rusange mikoranire rero mbona itazoroha ndetse natwe ubwacu nk'abanyamakuru kuko bifite itangazamakuru buryo bifite abanyarwanda cyangwa se bifite publike muri urwo rurimi ndibwira ko kuva tutabyumva umunyarwanda nawe ntabwo azabyumva ubu mfite ikibazo ngewe ku ruhande rwanjye kijyanye n'abarimu uburyo barimo kwigisha ururimi kuri ubu ngubu kuko niba mu myaka mfite irenga 30 narize ururimi neza nk'uko ruri narangiza nk'umwarimu akaba arimo kwigisha umwana wanjye ururimi mu buryo bukocamye ni uburyo mbona ko ari ikibazo barimo kutuvangira ari naho nita ko badakwiye gukina n'ururimi barimo gukina n'umuco kuko ururimi barimo kurwangiza
mu bakunze kunenga imyandikire mishya y'ikinyarwanda bemeza ko iyi myandikire mishya yaje ahubwo igamije korohereza abanyarwanda bamwe batagize amahirwe yo kumenya neza ikinyarwanda bitewe naho bagiye baba Bwana Modeste niyo mugabo wo mu nteko nyarwanda yirimo n'umuco wavuga ko ibyo atari byo ahubwo bashatse gufasha abazi neza ikinyarwanda kukinonosora
abantu bakunda kuvuga ibyo bishakiye ngo twashatse gufasha abantu batazi ikinyarwanda abantu bavuye hanze se abantu batakuri ikiri cyo nuko twese abanyarwanda ntitwabonye amahirwe amwe yo kwiga ikinyarwanda ntitwabonye amahirwe yo kunoza ikinyarwanda ahubwo dufite amahirwe yo kwicara tukavuga ngo ururimi rwacu turarwanisha ye reka twumvikane kuri iki ku mpamvu zimwe ntabwo rero twakoreye abantu ngo tworohereze abantu batari basanzwe bakizi ntabwo byaba ari byo ntabwo wajya uko abantu batazi ururimi si bo worohereza worohereza bwaba ari ubuzi bataruzi bakagenda bakurikira
benshi mu bakomeje kuguma ku myandikire ya kera bemeza ko iyi myandikire ariyo bazakomeza gushyira imbere haba mu kazi ndetse no mu buzima busanzwe
ntabwo uzantegeka kwandika ngo wikerekezo ngo nushyiremo kango mbikore niyo byaba mu ibaruwa ntabwo nzigera ngiye mbikora yewe n'umwana wange sinzabimwigisha ntabwo rero tuzajya kubyigisha kuri radio ngo ngiye mbwira abanyamakuru ngo nimubyigishe nta nubwo nzigera ngiye nemera inyandiko n'imwe irimo iriya myandikire ariko no kuvuga ngo ako ni agatogo iyo nimva njye agatuna mbwene nibakwiye gute gamatwi niyo barashyemo n'amafaranga menshi nibemere ntabwo ari ubwambere tubona itegeko rikorwa abantu bwacyo bakarivugurura
inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko bigoye cyane guhindura imyumvire y'abantu cyane cyane mu bigendanye n'indimi kuko bitagira ibihano ariko bwana niyo mugabo avuga ko nubwo hatabaho ibihano bihabwa bishu ururimi ariko bazatekereza ko ahazashyirwaho ibihano bishobora kuzakebura abakomeje kwica ururimi ku bushake bwabo
amabwiriza ndakunda kujyana n'ibihano ajyana n'inama
aya mabwiriza y'imyandikire mishya y'ikinyarwanda yasohotse mu mwaka w'2014 ahabwa igihe cy'imyaka 2 ngo abantu bose bazabe batangiye kuyakoresha usibye abarimu bamaze kuyahugurirwa ndetse bakaba baramaze gutangira kuyigishamo abandi benshi baracyakoresha imyandikire yari isanzweho Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
mu Burundi ishyaka CNL rifite ingorane z'abayoboke baryo batabwa muri yombi niko byagendekeye 13 bo mu Ruyigi bafatiwe muri komine Butaganzwa mugenzi wacu Eloge Wilika neza yatohoje inkuru
umukuru w'umugambwe CNL muri komine Butaganzwa yemeza ko bahagaritswe na rumwe mu rwaruka rw'imbonera kurerwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Severin Nitunga asigura kwa abanywanyi b'umugambwe utavuganwe n'ubutegetsi bucyagara cyambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka agatorwasa batawe muri yompi mu gihe bariko bategura intambo n'imvino zo kwitegurira kugurura ingoro y'umugambwe wabo bagifatwa baciye bashikanwa mu minwe y'inyamiramabi kijya kubira bafungiye mu gashoka zone biyorwa aho n'ubakiri Nitunga abazwa n'ukubona abakenyezi bamwe mu bafashwe bafunganywe n'impinja zabo asaba ko barekurwa bose uko ari 13 ikindi kimugwa nabi n'ukuntu abanywanyi b'imigambo itavuganwa n'ubutegetsi batorohezwa mu karere atumbereyemo muri kino gihe himirije amatora muri yo ntara nyene ya Ruyigi buramatari wayo yibashingwa yankiye umugambwe senere kugurura ingoro zaho zibiri imwe yo ku rwego rw'intara yindi yo ku rwego rwa komine Ruyigi ibirori byari bitekanijwe kubera ku mugwa mukuru wa Ruyigi kuri uyu w'Imana Mwikete yandikiye userukira senere mu Ruyigi yamumenyesha ko ikete yamurungikiye cyo gusaba uruhusha ku bandwi ku kwezi ryashitse imisi ibiri nyuma wundi mugambwe wamaze gusaba uruhusha wo gutunganya ibyo bikorwa nyene kuri uyu w'Imana itariki 11 z'ukwezi k'umunani 2019 Muri imisi heze hari n'abanywanyi b'umugambo y'iprona ibabagegereye ubutegetsi bahagaritswe muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'Burundi ho hari n'ubuyishwe ahitwa Rugamba ibicegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu waturuka muri uwo mugambo arabizi aganira n'ijwi rya Amerika ahantu y'abanywanyi b'imigambo kwirinda injyane Gaston Sindimo
leta ntashitabona kuko leta iri hose ifite igisho hose nibaza yuko aico gituma inzego zitandukanye zaviriye hasi rimwe kugira ngo ako kamu k'umukuru w'igihugu ko gutunganya amatora ameze neza tugategure twese hamwe nta mwongo buri sato ibidahizwe ese kuvuga umugambi wacu no migambo yindi hariho abatotezwa canke ababurabuzwa kubera ibizimpamvu canke zindi tugasaba yuko abanyapolitike cyane cyane ugwaruka bo kwihanganirana kuko abo batoteza ni bene wabo abatetezwa ni inshuti zabo ni babyara babo ni bakuru babo ni bene wabo ntihagire rero umuntu yofata ibya politike ngo abizize mugenzi we kuko ni ibintu bihera kuko tumaze kuja amatora menshi twarabonye ivyo twabuze kubera ya mohe mabi y'abanyapolitike bamwe bamwe tugasaba yuko kugira ngo amatora agende neza yuko abo bose bo kwirinda icyo cyose gishobora gutuma ugwaruka cyane cyane rusubirana mu kuko twibonye politiki naho dahuza ivyumviro turasangira aganira tukaja hamwe tukurinde gimwe abo bobo bikabagora nyine babana kandi ari twebwe bivitwa ko ariko barahanira cyane cyane
bwana sindimwe wanifuza ko atamuntu numwe yosubira guhitanwa n'impamvu z'amatora mu Burundi mu ntara zitandukanye abanywanyi b'umugambwe senere barahagarikwa bagafungwa bagiriza gukora amanama yo mu Kinyegero muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi abagera kuri 16 bafungiwe muri komisariya y'igipolisi cy'Inyamiramabi no mu ibaruro rikuru rya Ngozi mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Noneho siporo n'imikino mu Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatashye Kigali Arena Jean-Claude Munyandinda
Kwa gatanu cy'umweru gishize mu Rwanda hatashywe inyubako nshya yagenewe imikino n'imyidagaduro umuhango wo gufungura ku mugaragaro iyi nzu yitwa Kigali Arena waruhagarariwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umukino wa basketball niwo wari washyizwe igorora kuri uwo munsi kuko hakenwe imikino ibiri yo mu rwego rwa playoff mu Rwanda mu bagore ikipe ya APR Basketball Club itsinda The Hoops hanyuma Patriot nayo itsinda Reg Basketball Club mu bagabo Abakunzi b'uyu mukino wa basketball mu Rwanda bavuga ko Kigali Arena izatuma abafana barushaho kubona ubwinyagamburiro cyane cyane ko ikibuga cya Stade nta yiremera kitari gihagije.
Hari imyaka twagize match Stade nta muntu waje. Match ka playoffs ariko ubu ngubu tugize aho twe tuyuzuza ikanasabuka iriya Stade ya kera. So ibyabaye hano n'ubwo ko hari ntamwe yatewe nitubasha no kuzi Stade zavuga ko basketball yacu yateye imbere. Ikintu twishimiye nuko leta yakurikiye aho ibintu bigana. Abana bakunda basket leta nayo yakoze investment kuri basket Nguwa kumisiri mbire, mitu waja kuzi stade, kuruga kuruga Afrika, tuwa gazeneza nga basketi Rwanda.
Kigali Arena izajijamu abantu ihumbi chumi, ikabifite parking y'imodoka 600. Tunyaruke mu mpira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize hirya no hino muri Afurika hatangiye imikino ibanze y'amajonjora y'ikubitiro mu rugamba rwo guhatanira ibikombe by'amaclub kuri uyu mugabane amakipe ahagarariye u Rwanda nayo yaraserutse ejo ndi kwa gatandatu mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yahuye n'ikipe ya KMC yo muri Tanzania muri uyu mukino wabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo amakipe yombi yaguye miswi anganya ubusa ku busa umutoza wa AS Kigali Eric Nshimiyimana avuga ko abakinnyi be bo ku mpande batari bafite umuvuduko uhagije gusa aracyafite icyizere cyo gutsindira KMC iwayo muri Tanzania mu mukino wo kwishyura
mu byo twa twavuze n'ibyingenzi twabashe kubibona ariko urebye umukino wagenze twabuze plus de vitesse commande kuko barabakinyi muri axe bari barebare ku buryo kubanyuramo n'amapasi kandi bari compact cyane cyangwa nuko twarebye ikipe nta manota twese dutanye manota ariko muye tuzi
nous avons plus d'avantages. Nous allons contre 0-0. Ni wabo kugenda kureba ukuntu twabona intsinzi.
Ejo ku cyumweru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amakipe yabaye mbere iwayo, ikipe ya Rayon Sports yanganyije na Al Hilal yo muri Sudani igitego kimwe kuri kimwe. Uyu mukino nawo wabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Rayon Sports niyo yafunguye amazamu ku gitego cya Michael Sarpong ku munota 22. Abafana ba Rayon Sports bahise biterera mu rya kagoma, ariko umunezero wabo ntabwo amaze kabiri kuko Al Hilal yahise yishyura iki gitego ku munota 28 gitsinzwe n'umukinnyi Nazar Hamid Nasir. Umukino warangiye gutyo amakipe yombanganya. Rayon Sports irasabwa akazi k'umurengera ko gutsindira Al Hilal Khartoum muri Sudani mu mukino wo kwishyura. Mu mwaka w'1994 Rayon Sports yatozwaga na Jean-Pierre Raurushungu yasezereye Al Hilal inyagiye ibitego 4 kuri kimwe kuri Stade National Amahoro I Remera. Nyuma y'imyaka 25 ibyo bibaye, abasesengura umupira w'amaguru mu Rwanda ntamarangamutima basanga abakinnyi Rayon Sports yari ifite icyo gihe bari ku rwego rwiza ku buryo nta mahuriro n'abakinnyi irimo gukoresha ubu ngubu, nubwo nabo bagerageza gukina neza. Claude Karisa, Nazer Mudeyi, Amis Eme, Anastase Buregeya bitaga Masaka, Celestin Gasangwa uzwi nka Tigana, Mbusa Kombi Biri n'abagenzi babo zari zimwe mu ntwaro z'umara utagereranya n'abakinnyi Rayon Sports irimo kwifashisha muri iki gihe, barimo Hussein Habimana, Elver Rugwiro, Amran Shimimana, Hussein Kiza cyangwa Gilbert Mugisha bakunda kwita Barafinda. Imikino yo kwishyura hagati ya KMC na AS Kigali ndetse na Al Hilal na Rayon Sports iteganyijwe mu minsi 10 iri imbere. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ubu noneho imikino na siporo mu Burundi. Mu mikino ya Afrika, mu makipe yabaye ya mbere iwabo mu mupira w'amaguru, Aigle Noir yanganije na Gor Mahia yo muri Kenya ubusa ku busa I Bujumbura ejo ku cyumweru. Naho mu mikino ya Afrika y'amakipe yatwaye ibikombe iwabo, Rukinzo yatsinzwe bidasubirwaho 5-5 na Triangle FC yo muri Zimbabwe bari muri Zimbabwe. Desire Hatungimana araduye inkuru irambuye.
Ku kibuga Intwari, abakunzi ba Aigle Noir bari bitavye ku bwinshi kugira bashikire umugwi wabo, kandi babikoze naho umugwi utashoboye gutsinda. Ubusa ku busa rero abahinga mu mupira w'amaguru bafata ko ibari ntambwe nziza, kuko iyo umugwi winjijwe igitsindo uri muhira bidaheza ngo vyorohe bagiye mu rukino rwo gusubiriza. Josray Bipfusa amenyereza umugwi wa Aigle Noir ashima kubona atamukinyi yatakarije muri urwo rukino, akizera kuzokora vyiza kurusha I Nairobi mu rukino rwo gusubiriza.
Kije mecho nuko mwanza gushimira Imana kuba twashobora tukava mu kibuga twese dukomeye atarumwe yavunise cyane. Ikintu uvuga nuko nshimira ndo kino rwagenze. Aho navuga twoza amahirwe ko no twashobora kwataka cyane, ariko twarama amahirwe gutsinda igitsindo kwa ko mugarje wabo n'umwe seri yavuse neza yashobora kimpira cyo twashobora gutera migo. Atuye kuri amfosa muri nivu atake dukoso imbere y'igori turabikora mu mazuko no kubona ikipe ngene imeze ko twabona mugarje wabo imbere ari for tugiye kuraba ama point faible yo twabonye twashobora.
Kizigenza umugwi wa Gor Mahia arashima ingene urukino rwagenze, amenyesha ko bakinye ivyo mumenyereza yabasavye, akaba yizeye intsinzi imbere y'abakunzi babo.
Na matumaini kwa vile tuka nyumbani tunajua mashabiki wetu watatokezea.
Turafise icyizere ko muhira abakunzi bacu bazodufasha kugira gutsinde, twizera kurengana. Navuga ko umugwi twakinye ari umugwi uboneka kumenyeranye, nta mwanya hagati y'abakinyi ubuhari, baragerageza kugabanya iyo myanya umuntu yomeneramwo, basatira nk'umugwi kandi bakazibira bose. Twebwe twakinye nk'uko umenyereza bidusavye, turarindiriye rukino rwa kabiri dushaka gutsinda, kandi nabo nibyo bashaka, ariko twebwe tuzokoresha amahirwe yo kuba tuzoba turi muhira.
Sipe tunataka kufuzi na tutatumia hiyo advantage ya nyumbani.
Umwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko urukino rwo kuri uno w'Imana atabuhinga bwarimwo, imigwi yose yatinyana, ariko kabona ko amahirwe kugeza ubu afise Gor Mahia izokinira imbere y'abakunzi bayo mu rukino rwo gusubiriza.
Ntangurire ku Gor Mahia, no mugwi tuzi mu myaka ya 1980 2000 arumwa ku mugwi ukomeye cyane. Uno munsi tubonye sura nshasha y'umugwi wa Gor Mahia, berekanye urukino nta wizi ko ari kubera ko bakiniye hanze kwa yari strategy yo gushaka kuronka ubusa ku bundi bazosohora inzara kuri match retour, ariko ugiye kuraba urabona ko ari umugwi utagikomeye utateye ubwoba nkuko twari tuzi mu myaka iheze. Tugarutse ku mugwi wa Aigle Noir, ni umugwi wagerageje kubera bakinira muhira n'ivyo imbere y'abarorerezi babo, ariko ubona ko ari umugwi ukibuze cohesion.
Mu rukino rwa Confederation Cup ruhuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo, Rukinzo muri Zimbabwe yaratsinzwe bikomeye ibitsindo 5-5. Uwo mugwi w'igipolisi cy'u Burundi watsinzwe, kitabaye igitangaro biragoye cyane ukuntu wabigombora mu rukino rwo gusubiriza mu mupira w'amaguru. Kandi inyuma yaho Fofira mu ntara ya Ngozi itsindiye PVP Buyenzi kuri no gatandatu ibitsindo bitatu kuri kimwe. Uwo mugwe mu ntara ya Ngozi waciye wegukana igikombe cy'iganwa ry'umupira w'amaguru mu bakenyezi uno mwaka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwese turi kumwe, nagira ngo mbashimire cyane rwose. Nahangaha aya makuru y'iki gitondo ahumurije, ariko rero ntimucikwe n'andi makuru n'ibiganiro umunsi wose. Mugubwe neza na Radio Ijwi rya Amerika kandi mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.